nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Nyerweneza njuti na mwiba kunzu wa radio nzamba gateka kawe kazi makuru yukuru imusi wagata anusturi kigenekezu ya mirongi vili kitugutu mwaka mbibi na mirongi vili nagata tu wa makuru kwa wategurie tuhere kungi nguhuru nguhuru zikurikira ibintu byose byari mu nzu y'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Bernardo Busokoza byaratwawe ku munsi wa gatatu uheze n'abantu bari bahagarikiwe n'umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika wo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akavuga ko aragatotezo katagira izina ariko arakorerwa mu gihe atazi neza icari karazira muraza kubikurikirana murano makuru murukurikirane nabwo kuba afite ico bazi kwiganda kuwa gy'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye uyu munsi mukurikira umwe mu banyepolitike bagiye mu biganiro by'amahoro iyarusha muganga Alphonse Rugambarara akavuga ko muri ibyo biganiro byari byatekanije inyishuro zitandukanye ku ndyane zabaye mu Burundi muraguma hafi araza kuba n'umutumire mu mpera z'aya makuru bariyamiriza inyifato y'umupolisi anyonga imodoka ya komine Nyanza lake mu ntara ya Makamba azwi ku izina rya Bigirimana abona n'abanyagihugu bo muri iyo komine nyuma yaho asohoreye amasasu kuri uyu wa gatatu yo gutera ubwoba abo bantu ngo bikunde ngo bapakire ibikoti by'imyumbati mu modoka ya komine Nyanza lake saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma mu duteze yompi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahamwiriwe nikaze murano makuru inzu yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Bernardo Busokoza iri ku Mutanga Nord muri zone gihosha mu gisagara ca Bujumbura kwa gatatu uheze ibintu byose byarimo byaratwawe n'abantu bari bahagarikiwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika wo yahoze cegera c'umukuru w'igihugu Bernardo Busokoza akaba yibaza ko bijanye n'imanza zari zaciye mu mwaka w'2020 zijanye n'ibyo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza n'ibijanye n'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye uyahoze acegera c'umukuru w'igihugu bamwagiriza ko abifisemwo uruhara Bernardo Busokoza akavuga ko atigeze yemererwa kumvirizwa na sentare canke ngo yunguruze kubwiye ngo ibiriko biramubako n'agatotezo katagira izina tumutege yompi
umuntu bashoboye kumenya le procureur général de la République niwe bavuga ko yaje hanyuma bakugurura inzu bakoresheje mereze hanyuma bamaze kuyugurura barapakira ibintu byose byarimo nacyo bavuze na gato babikoreye uwo mu procureur général wa République numwe yaca mu za manza zacika mu 2020 imwe yerekeye ibya 2015 n'izindi manza bazuye zari zerekeye 1993 zerekeye urupfu rwa Ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye niwe rero yari yaticiye kandi igitangaje nuko murazi mwese zijya manza ingane zacitse twirinde bigeze abazicibwa babahamagara ngo biregure ngo bamenye ibyo babagiriza ngo biregure barangiye les avocats yuko binjiraho bakira imanza kugira ngo bumvire ibyo batwagiriza ziracibwa ntizasomwa bamenyesha ibyavuyemo muri izo manza ntibemera nuko abantu bashobora kunguruza ibyo byose urumva ni ibintu bitakiye mu buryo na gatoyi bivuga yuko uyu munsi sinovuga ngo bariko bakurikiza imanza imanza bivuga yuko izo manza utazizi bivuga yuko izo manza zitarahera kurindiriye yuko bazica bakazitumenyesha natwe tugashobora kugira kunguruza murumva ni ibintu bitakiye mu ntumbero na gatoyi sinumva rero ingene bosimbira kutuntu twacu bagatwara ituzi iyo bajanye jewe mbona yuko ari agatotezo ntazi iyo kavuye ngira ngo gaturuka mu by'ibihumbi 2015 umugabo hari icyo nagomba kongera ko kugira abarundi bose babimenye jewe izo manza zose nta na rumwe rundaba haba urwo mu 1993 haba ya ankete nyinshi habaye amatohoza menshi harabaye amatohoza iryo tohoza ryawo ni nta nakimwe jewe imbugako
tukiri mu gisata cha politike mu rukurikirana bavuze cyo bazo kwiganda kugwa haryo wahoze ari umukuru w'igihugu cyo Burundi Melchior Ndadaye nubwicanyi bwakurikiye mu mwaka w'1993 inyuma y'imyaka 30 muganga Alphonse Rugambarara umwe mu banye politike bagiye mu biganiro by'abarundi byashitse ku masezerano ya Arusha amenyesha ko ayo masezerano ategekanye inyishu nyinshi zari gufasha Burundi gusohoka mu ndyane zari zatanguye inyuma y'iganda kugwa haryo umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye tumutege yompi
iyo komisyon yo muri Nations Unies yaje kugira amatohoza igashira kuri raporo iyo raporo rero yaradufashije mu gihe twari mu biganiro turasaba yuko nkuko muri iyo raporo babivuga yuko hoba komisyon yoza kugira amatohoza aza yunganira ibyavuye muri iyo komisyon ya mbere kugira ngo tumenye neza ababikoze igituma babikoze nico bita mu gifaransa les responsabilités kuri acte de génocide zahabaye hama abace bashinga tribunal spécial izoshobora gushira imanza abo barabikoze ibyo biranditse muri mu masezerano ya Arusha mu kigabane cya mbere protocole ya mbere iranditse neza uko byategerezwa gukorwa ikindi nacyo no kugira rero intumbero yo gusubiza hamwe processus de réconciliation no kurwanya ahanini ibyiyumviro by'abwoko navyo nyine biri muri iyo kigabane cya mbere protocole ya mbere ingingo ya gatandatu article 6 n'ingingo zayo hariho ibintu bitari bike ibyo novuga nuko hoba umunsi wo kwibuka amabi yose yakorewe abarundi bose bakibukira hamwe tugashiramo kugira ikibutso kinini kurusha kijya cyo mu kibimba ikibutso cyo kwibuka amabi yose yabereye ku Barundi tugashyiramo n'inyigisho zishobora gufasha kuva muri izo nyigisho zihonyabwoko ziri muri aka karere ibyo byose birahari biratumbereye neza ikibabaje nuko ata na kimwe cyakozwe
Alphonse Rugambarara akaza kuba umutumire mu mpera zano makuru tubandanye amakuru twabateguriye mu gisata cy'intwari ibereye abanyagihugu muri komine Nyanza Lac bari yamiriza inyifato y'umupolisi anyonga imodoka ariyo komine azwi ku izina rya Bigirimana babivuze inyuma yaho barasigiye amasasu mu ntumbero yo kubatera ubwoba ngo bikunde bapakira ibikote by'imyumbati imodoka ya komine Nyanza Lac ibyo bikoti bikavuga ko ari bya Maria Gorete Irankunda musantera komine Nyanza Lac ibyo bikaba byabaye ku munsi wa gatatu heze abanyagihugu ngo baba bibibwiye urongoye igipolisi muri iyo komine ariko akaba atana kimwe byahinduye reka inkuru tubibaze Edi Claude nini nahazwe
amakuru ava ku mutumba bukeye muri komine Nyanza Lac yemeza ko byabaye igihe cy'isaha ya saa munani ku muhingamo musantera iyo komine umupfasoni Maria Gorete Irankunda yategetse abanyagihugu gupakira imodoka ya komine ibikotikoti by'imyumbati yavuga ko ajanye gutera mu murima w'akarorero wa komine arongoye ariko rero abanyagihugu baravyanse ari naho umushoferi wiwe asanzwe n'umupolisi w'igihugu yarasa amasasu abiri imana irakinga kuko atawe yagemye
yakaje kamwe na gihugu kuba kwatse ibikoti n'ubona mubuga n'iyo abanyagihugu nabo bakahana yamutoka hano ni yuko kumi zamu kati ya kati wa ndiyo na yuko wa hamu kani ni yuko wa ya na kabisa ni ma mshofiri wewe na bika mfumo ni sote la lasa la sama sola ni kumi kumi ni hilo mukoba basi kupa chini ni guti na bisha mumu toka hani ni mstande yara ufanyi ni mama ni ya chini mbo kasi kope
naho yavuga ko ari by'umurima wa komine bamwe mu batowe muri iyo komine barabihakana ahubwo bakavuga ko byari by'umurima wiwe kuko komine atamurima w'akarorero ifise
yari ikoti byiwe wari kwaremena yavuga ngo ni by'umurima w'akarorero wa komine ni by'wiwe bamurima w'akarorero wa komine kandi muri kwa 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 kwa
Ukanda kwa makuru kwa radio Inzamba gateka kawe ni kwa shome kuronga Musantere Maria Gorete Irankunda kugira ngo agire ico ashikirije kuvyagirizwa.
Edeclode Nazwe arakenuye inyuma ya karuhu gato duje tubandaye n'amakuru twateguriye.
Inzamba
itegeko ry'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu n'umutekano risaba cyane cyane abaje intwaro kuba batanguye korora inkwavu n'imiburiburi zitanu imbere y'uko kwezi kw'icumi guhera ngo n'ingingo y'agahotoro kandi yafashwe yakoreshejwe igikenye. Ibyo bivugwa n'umuhari nkunda gihugu Mape Burundi Buhiro. Uyo muhari ukabona mbere y'uko umugambi wa leta usaba abanyagihugu bose korora inkwavu ari umugambi wafashwe gihutihuti utabanje kwigwa neza. Umuhari Mape Burundi Buhire ubona ko uwo mugambi ugoye gushyira mu ngiro uravye bukene abanyagihugu barimwo muri kino gihe, ngo kuko kugura izo nkwavu no kuzorora bisaba uburyo bwinshi. Tutega amatwi Liberant bashira kandi n'umuvugizi w'uwo muhari.
Uyu mugambi w'umukuru w'igihugu ukorora ubukwavu siyo mugambi uzotuma Burundi uva mu bukene burimwo, siyo mugambi uzotuma mu 2040 Burundi kibi gihugu kiko kiratera imbere. Hari ibibazo byinshi cyane. Icambere cyoco umuntu yibaza mfatiye kuvyo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yahimirije, kibazo ca mbere mbega mu Burundi ninda kuri binabiriya, ninda jejwe ivy'ubworozi n'ivy'uburimyi. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ivyo biramuraba. Ico cha kuvuga nuko arakajagari mu Kifaransa, no kuvuga nti mbega centre de décision iri hehe mu gihugu mu Burundi. Icya kabiri mu Burundi ibintu tumenyereye yuko imigambi ifatwa itizwe, no kuvuga harimo mu Gifaransa improvisation na tâtonnement. Kugira umugambi utere imbere urame, ubanza kwiga ugaca hirya no hino ikibazo ibikenewe gukogwa. Dufatiye kuri umugambi wo korora bukwavu, icya mbere mbega abanyagihugu barashoboye barafise uburyo bukwiye bwo kugura ubwo bukwavu butanu kugira batangure korora ubukwavu nk'uko umushikiranganje uhagati mu gihugu yabivuze yabihimirije. No kuvuga rero akana gahotoro agahabaye gahotoro, no kuvuga yuko abanyagihugu bazozigura ku gahotoro. Ivyo rero bice bituma umugambi utagenda neza. Icya kabiri mbega abanyagihugu barafise uburyo gukurondera ibikenewe byose kugira baronka aho bororera ubwo bukwavu. Tuzi neza ko ubukwavu bugwira n'ingoga.
Nayo kwa 20 gitugutu amakunga himbaza umunsi mpuzo makungu hariwe gutatura matate n'indyane. Uyu munsi ushitse mu Burundi akirindyane na karenganyo no gukoresha igikenye hagati y'abantu. Uko niko bibonwa n'ishirahamwe Parisemi gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rama Faustin Ndikumana rirongoye ku rwego rw'igihugu, avuga ko hakwiye kwamaho ibiganiro kugira indyane zitorerwa umuti biciye mu nzira y'amahoro atari mu ngimba. Agasaba kandi abarongoye igihugu gushyiraho akaryo kugira ngo habe umwumvikano w'Abarundi bose harimo n'abahunze igihugu kugira ngo igihugu gishobore gushika ku iterambere cifuza. Tumutege yompi.
Ubwa mbere hoho yibutsa yuko turi mu bihugu indyane n'amatati byadusindikaje birasubiza inyuma na cyane cyane ubutunzi bw'igihugu biratsimbataza ubukene mu gihugu. Uravye nk'indyane zadutse mu 1993 inyene zasubije inyuma igihugu, aho ubutunzi bw'igihugu bwasubiye inyuma inshuro 33 ku ijana. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Twarasubiye inyuma cyane. Ni nabwo ubwa mbere abakene batanguye kuba benshi mu Burundi gusumba ababayeho ku buryo buboneka. Mu 2015 naho nyine kubera amatati n'indyane byadutse, naho nyine igihugu cyaciye kidindira, ubutunzi bwasubira kwiyongera. Murabona naho tugeze mu by'ubutunzi amatati n'indyane mu Burundi biri. Turi mu bihugu bya mbere rero byogerageza kuraba ingene amatati n'indyane byohagarara burundu. Kisale parasemi tukibutsa yuko ababura tuza kumenya yuko amatati n'indyane akunda kuva kuki, akunda kuva ku karenganyo. Iyo uri kurarenganya abandi uba uri gutegura amatati n'indyane muri kazoza. Gukumira abandi kutihanganira udasanga ivyiyumviro twaza umukazo ubuza abantu gushikiriza icyo bagona canke barenganijwe kwikunda kudasabi kanyenezi y'igihugu yibona ugakengera abandi canke kubona yuko ari ubukwikumira ko iby'igihugu byose ibyo rero birazana indyane bigatsimbataza umwumvikano muke mu gihugu nizo gituma reza yuko mu Burundi hoba uburyo bwose bushoboka kugira imyane zihagarare kandi habe n'uburyo kuzitonda umuti hakama kuganira dialogue permanent mu kuganira kugira abantu bashikire icyo bagona imyane zimwe zitorwa umutume ngo akoreshejwe ingufu ingingo kuko imyane ziri mu gihugu gutumikana kuri mu gihugu ukoresheje ingufu nta na kimwe giheza ngo gishikiko bibaza rero leta yuko yoshiraho akaryo kuvugira abarundi benshi mu bitandukane bwabo mu byumviro bashikize icyo bagona ingene aka kahise katuremereye kabandanya kahari ingene koranduranwa n'imizi burundu impunzi zigataha haba icyo bita cohesion nationale umwumvikano mu barundi ugasubira ukigana turasabire ko leta yovyicara ikabija ko kuko nubwo tuzomigusha gutera imbere ngo vision 2040 ngo ihangire igihumbi 2040 ntizoshika ko abarundi bagume ngo bashaka kuba ariko barashihana.
N'umwanya w'umutumire wano makuru
nkuko twari twabibabwiye ubu ni wa mwanya w'umutumire umutumire wa radio Inzamba agateka kawe akaba ari muganga Alphonse Rugambarara akaba aza kwishura ku bibazo bya mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinze.
Dr. Alphonse Rugambarara ndabaramukije.
Yego mwaramutse.
Tugarutse ku masezerano ya Arusha hari umugwi w'Abarundi wayanenze uvuga yuko gusa no kwabaye kukugiranira ikigongwe hagati y'abakekwa kwica Ndadaye n'abakekwa ce bakora ihonyabwoko. Abo bantu mwarabumvise ngo baha inyishu iyihe mwebwe mwasinya amasezerano ya Arusha?
Iyo ngwano bo babivuga nk'inkuru mbarirano twebwe iyo ngwano twarayigiye nko kandi turabizi murazi ko muri icyo gihe bavuga abapuciste n'abajenoside nibyo twarabigiyemo ariko ahanini twebwe twari mu ntumbero yo kugira ibiganiro twari tuzi neza yuko tuzoshobora gushika aho bose bumva bagatahura uko byategerezwa kumera ariko novuga ko ingwano are bayi Arusha aba ini yabaye mu kiringo cy'imfata kibanza ni ingwano iye kugira yuko amasezerano ya Arusha nkuko twabikanye yoshirwa mu ngiro ntiyashoboye gushirwa mu ngiro kuko icyo kibazo cy'abakekwa ko bishe umukuru w'igihugu n'abakekwa ko n'abavugwa ko bakoze ihonyabwoko y'abatutsi muri 1993 basa naho bumvikanye muri kijya kiringo cy'imfata kibanza tumaze gusinya ku masezerano ya Arusha basa naho bumvikanye yuko hariho ingingo zimwe zo muri ayo masezerano zitazoshyirwa mu ngiro. Igituma ndabivuga nuko twebwe twari twashatse yuko dushyiraho uwundi mukuru w'igihugu mu kiringo cy'imfata kibaha twari twumvikanye turi imigambo myinshi yuko azoba ari Epitaso Bayagana kandi
kandi umenga mwaranabifungiwe
nayego twaranabifungiwe si rimwe si kabiri kuko twashaka koko yuko ibyo twumvikanye bishyirwa mu ngiro twebwe twari muri iyo ngwano ya Arusha twarabona intumbero yuko hariho bimwe bitazokurikizwa rero iyo ngwano abandi bariko baravuga ubu twebwe twarayikoze muri icyo gihe tukabandanya dusaba yuko ahubwo tworaba yuko bijya byanditse muri protokole ya mbere ijanye n'icyiyumviro cy'ihonyabwoko n'ibyiyumviro by'ihonyabwoko ishyirwa mu ngiro by'ihonyabwoko ko bigwanya twese hamwe tukazoteba dushika ku ntumbero nyayo yo kwemeza ko abarundi bagiye mu mwumvikano koko ibyo bintu bitazosubira kuvugwa.
Ndio kandi Alphonse umubariye ngaho nyene imyaka 30 irarangiye ibyo bintu byose mwarabibonye mwari mukuze mwe rimwe na rimwe mbere wari umukinyi wa politique acteur politique hari icyizere no munsi ufite ko abarundi bashobora kuzobana batarabana ingwe nkuko biri ubu urabye ibyageragejwe byose kuva ku masezerano y'ubumwe kuduga gushika uno munsi
icyizere ndagifite cyane kandi tari kihari nuko abarundi n'ubu kigira cyahari abarundi benshi nabaje muri politiki ntibaratahura neza ingorane y'ukuri abarundi dufise bijya twanditse mu masezerano ya Arusha byari kudufasha iyo bishigwa mu ngiro kuko ugarutse kuri akahise k'abarundi imbere y'umuzo w'abakoloni mu gihe cy'abakoloni urashobora gutahura neza aho twapfiriye ubabana mu gihugu kimwe ariko tutiyita bamwe ibyo rero tuomara kubitahura aho ingorane zaviriye n'ukuri abarundi bomenya inzira bafata yukuva izo ngorane ikindi naco nuko nabyo nyene mu byo nigisha hariho kizigenza cy'u Burundi kizigenza yarwaniye ukwikukira yarwaniye ugushira hamwe abarundi umuganwa Rudoviko rwa Gasore yari yaduhaye intumbero nyayo abarundi bo muri ico gihe muri 1631 baramwumva baratora iyo nzira niyo yazanye ukwikukira iyo nzira rero nayo abalidero bakorana nawe bashitse mu butegetsi barapfa ubutegetsi baca badushira badusubiza inyuma mu nzira y'amacakubiri urwaruka n'abakuze botahura neza ko iyo nzira nyayo ya Rwagasore twayitaye tukayigaruka ko tukayiga tukayimenya ndibaza ko yodufasha cyane kugira ngo dusubire kwitwa abarundi kuko nivyo yaguma semerera nivyo yaguma yigisha iby'amacakubiri bikahava icyizere rero ndakubwire ndagifise cyane ko yaba ndagifise simba nguma nigisha ushatse nawe gukurikira ibyo nigisha aha kuri iyi image ubona hariho itorero.org uragenda usome uzobona ibyo nigisha kuko naramaze gutahura ingwara y'abarundi naramaze gutahura intoro ya Rwagasore nibyo bintu byo dufasha dushizemo neza nibigabane twashize mu masezerano y'Arusha bijanye n'ikibazo cy'ihonyabwoko bijanye n'ikibazo cy'inzego nyazo mu Burundi nibaza ko ivyo byose ari ibintu byo dufasha gusubiza hamwe tukumvikana nk'abarundi
ego docteur kuri chukibaze nacungira mpereze ko iryo torero wigishirizamwo jewe naronse akanya ko kuri soma ndiko nategura iki kigani mbega nkaka kanya wohura n'abategetsi b'u Burundi ugahura mbere na kizigenza Evariste Ndayishimiye ijambo umubwira ni irihe mu itorero ijambo umubwira ko wigisha mu itorero kamwigisha nka nimero imwe y'abarundi niri
icyambere no tura kumwigisha no musaba yuko yogerageza ku mugambwe wiwe arongoye ko bava mu byiyumviro by'ubuhutu cyangwa by'ubututsi no mwumvisha neza icyaricyo by'ukuri umuhutu icyaricyo umututsi imbere y'umuzo w'abakoloni ariko ndazi yuko nawe nyene yoba bizi kuko amatwa nsumira agatabo kavuye mu nyigisho dutanga yarakaronse nico nosaba nuko yaragatahuye yorondera abashobora kuvyigisha mu rwaruka kuko ako gatabo kavuga inzira yo kuva mu macakubiri y'abarundi tugasubira kuba abarundi amasezerano y'Arusha agerageze ayashire mu ngiro nkuko twavyumvikanye na cyane cyane kubijanye ibibazo nkora mutima byari byatorewe inyishu ni najya makomisiyo twari twashatse yuko aza imbere y'amatora yo muri 2025 ahamagaze yasubire kwandikira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asaba commission d'enquête judiciaire ku mabi yose yabaye mu Burundi niko twari twabyanditse asubiremo neza composition y'ijya commission vérité réconciliation abari abantu bifuza koko gushyira imbere ukumvikana kw'abarundi atari abantu basubira mu nzira y'ukwagirizanya y'ukuja mu nda idahera y'ukudoma kurutoke abandi ngo nibo babi kandi amabituzi yuko yakoze ku murundi wese yava kagera no bandagereje ngaho ibintu no mushikiriza byo dufasha cyane kugira ngo uburundi bwogorore ahinduke guko niwe kizigenza ashobore guhindura abarundi murakoze
murakoze cyane muganga rugambarara kuraka kanya muhaye radio inzamba agateka kawe
murakoze cyane namwe kuba mwantumiye
wakaba yari umutumire ariko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Jean Marie ndabashinze akaba ino ngahanyere duci dusozera makuru twari ko turabashikiza mwakoze mwe mwese mwari ko muyatega yombi bumfise ni yongere na yabashikije ndabifurize kororanirwa mu vyanyu no mu banyu na gahwane mugire n'impera zinga nziza